Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, ikaze mu biganiro bya Radio ijwi rya Amerika.
Nyanya nyine twaziguraga ku cyatanu, ariko ubu kubera nazi iri kuva i Burundi zirahenze, n'intoryi n'amakara byose ubu ibintu byapanze ibiciro, kubera ko ibintu byavaga i Burundi byadufashaga none nyine byapanze.
Uwo ni umwe mu bagore bavuga ko bahangayikishijwe n'icyemezo cya Leta y'u Burundi kibuza ibiribwa n'ibindi bicuruzwa kwambuka umupaka bikagurishwa mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Edi, makuru twaba teguriye. Mukuru w'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ni kijejwe iby'agateka kazina muntu Zaid Rad Al Hussein asaba inama yawo nihijejwe umutekano gufata ingingo zikomeye kuri Sudani yo mu manuko. Inyuma yaho bigaragariye ku inzego z'umutekano z'ico gihugu zisha abasivile batari bake, zifata ku nguvu abakenyezi n'abigeme kandi zisambura amatungo yabo atacamira. Zaid amenyesha ko ubwicanyi bukibandanya ku murwa mukuru Juba no mu bindi bice by'igihugu. Icegeranyo ONU yasohoye muri indwi kimenyesha ko abantu bashika 217 bafashwe ku nguvu ku murwa mukuru Juba kuva ku magenekerezo y'8 gushika ku ya 25 z'ukwezi kw'indwi guheze. Leta y'ubumwe yashinzwe mu kwezi kwa 4 muri ico gihugu niyo yari gushiraho sentare ihana abagirizwa ivyaha nk'ivyo bikorwa n'impande zose, ariko iyo sentare ntiyashoboye gushingwa bivanye n'indyane za politike zikibandanya muri ico gihugu. Igisirikare cya Misiri kimenyesha ko cishe Abu Duwara al-Ansari avugwa ko yari umukuru w'ishami ry'umuhari wa leta ya Kisilamu urwanira mu ntara ya Sinai muri ico gihugu cya Misiri. Igisirikare cyaragavye ibitero by'indege mu gisagara cya Arish cica abarwanyi 45 barimwo n'uwo al-Ansari nk'uko bitangazwa na General Mohamed Samir wo mu ngabo za Misiri. Abasirikare ba Misiri bamaze imyaka itari mike barwana n'umuhari wa leta ya Kisilamu muri iyo ntara ya Sinai. Leta z'umwe za Amerika itangaza ko muri Misiri hashobora kuba hari abarwanyi bashika ku 1000 ba leta ya Kisilamu. Muri Iran naho amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yari yamirije ejo ku munsi wa 4 ubwicanyi bwakozwe na leta ya Irani ku bayisilamu 200 bo mu bwoko bw'abakirde ibagiriza ibikorwa by'iterabwoba. Urwego rw'iperereza rwa Irani kwatangaje ku munsi wa 3 kwabo bantu bishwe bamanitswe kuko bari mu bakoze ibitero mu ntara z'uburengero bw'ico gihugu bishi abagore hamwe n'abana, ndetse ngo barishe n'abakuru b'abanyedini batari bake. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu muri Irani avuga ko leta yitwaza umuhari wa leta ya Kisilamu mu gutera ubwoba no kwica abanyagihugu. Ubwoko bw'abakirde bugize ibice 9% ku banyagihugu 80,000,000 baba muri ico gihugu ca Irani. Ayo mashirahamwe yamyanegura ingendo ya Irani yo kunyonga canke kwica abantu ivyo leta yita abagizi ba nabi. Amnesty International yo imenyesha ko abantu 977 banyonzwe mu mwaka w'2015, benshi muri bo bagirizwa ivyaha bifatiye kunywa ibiyayura mutwe. Ubutungane bwa hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika bwarahagaritse umugabo afise ubwenegihugu bwa Amerika yamuka muri leta ya Carolina ya ruguru yagirizwa gukorana n'umuhari wa leta ya Kisilamu. Eric Hendrick afise imyaka 36 yagirizwa kugerageza kurondera abanywanyi kugira bahabwe imyimenyerezo yo kugaba ibitero by'iterabwoba muri Amerika ku ruhande rw'umuhari wa leta ya Kisilamu. Yiyemereye ko we yaratumbereye kuzokwica abo yaratumbereye kuzokwica ari abasirikare cyane cyane. Ubutungane bwa Amerika bumenyesha kandi ko basanze yaravuganye n'uwitwa Elton Simpton yari yagerageje kugaba igitero cy'iterabwoba kitakunze mu kwezi kwa kane mwaka wa 2015 mu gisagara cya Garland ni muri leta ya Texas ashobora rero gufungwa imyaka 15 Makuru y'inkino inkino mpuzamakungu za Olympique kuri wa gatanu niho zugururwa ichese mu gisagara cha Rio de Janeiro ejo ku munsi wa kane naho niho urumuri rwa Olympique rwashika mu gisagara cha Rio de Janeiro rukaba rwakiwe n'abantu bashavuye bari mu myerekano kubera ibibazo by'ubutunzi biri muri ico gihugu cha Brazil abari mu myerekano bashavujwe ni miliyaridi 12 z'amadolari yakoreshejwe mu kwakirizo nkino mu gihe Brazil ibandanya kuba mu bibazo bikomeye cyane by'ubutunzi biri ku rugero rutari bwigere bubonika mu kiringo cy'imyaka itari mike urwo rumuri rwamaze umunsi ruvuye mu gisagara cya Niteroi rujanywa mu kibanza cy'igisirikare kirwanira mu mazi cya Rio aho guherekejwe ku mugwa mukuru w'ico gisagara aho guaherejwe murambabari mukuru w'icyo gisagara Eduardo Paes
ayo yaramakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino kwisi mugerejweho na Alois Bigirimana mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda hamaze iminsi havugwa icyorezo cyakorera cyatumye hari byinshi bihinduka ni cyorezo ubutegetsi bwemeza ko cyatewe n'umwanda kuri uyu wa kabiri abagize inteko ishinga amategeko babwiye guverinoma ko iki cyorezo cyatewe no kubura amazi meza ku Gisenyi na Kibuye akarere ka Rubavu kibasiwe na korera nyuma y'akarere ka Karongi hose ni mu burengerazuba bw'u Rwanda umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye
mu mpamvu zitungwa gatoki kwisonga mu guteza iki cyorezo n'izifitanye isano n'umwanda aho korera yagaragaye ku ikubitiro ni mu mirenge ya Kanama Nyakiriba na Nyundo ibi byatumye ubutegetsi bufata ingamba zo gufunga amaresitora n'ubucuruzi bw'ibinyobwa bidapfundikiye aho cyagaragaye kandi bufata ikibazo nk'icy'akarere kose ubutegetsi bwanahagaritse ubucuruzi bw'amata menshi yavaga mu nzuri za Gishwati bayagemura mu mujyi wa Gisenyi na Goma Bwana William Kanyankoro kuri ibitaro bya Gisenyi mu nama y'umutekano yabaye mu minsi ishize yagarutse kuri zimwe mu mpamvu zateye iki cyorezo cyakorera ni mu majwi dukesha umunyamakuru w'ikinyamakuru izuba rirashe cyandikirwa hano mu Rwanda
basanze bavoma ikigage bakavoma amazi na guhu y'umuntu utwaye igare yagiye acinywa akongera mu ibido akagicuka n'amata nubwo twabibona barayafashe ibyo tubabwira ni ibintu twafashe n'amazi yacu ntabwo ari ibigambo umuntu agakora ko gumbi yambaye agafata amata agashyira mu kabido ka litiro eshanu akavoma na gumbu akuzuza muri ya mata
kugeza ubu imibare ivugwa n'uko hamaze gupfa bagera kuri batatu bazira korera zimwe mu ngamba Rubavu bafashe banzuye ko abagaragayeho korera bose bashyirwa mu kato babajyanye mu kigo cy'amashuri Groupe Scolaire Catholique cya Kanama ngo batanduza abandi tugera muri iyo nkambi ya kato kubarwaye korera twasanze kubera amashuri agiye gutangira babaye babimuriye mu kigo nderabuzima cya Karambo hafi aho uyu musaza akora amasuku mu kigo cy'amashuri cyari cyaragizwe inkambi y'abarwaye korera
hano niho bavurirwaga ariko kubera ko hari imyiteguro y'uko abanyeshuri kwa mbere bazaba barimo
Hari kandi bakorera bushake w'umuryango ku ruwa ruje utabara imbabare nabo baduhamirije ko abarwaye korera bimuwe ijwi rya Amerika yabasanze bambaye ibikoresho bya kimwoga bakora amasuka havurirwa gabo barwaye kugira ngo bitagira ingaruka ku banyeshuri
adusanze mukora mu hano kandi numvise ngo ni mwari mushinzwe kubitaho kuki batari hano
dukomeje kubita usibye yuko atari cyane birikoroha ubundi mwakomeza rero mukareba umuyobozi w'ikigo
muri iyi nkambi kandi abafite ababo barwariyemo ariko batari bazi ko bimuwe bari bakibasura
ni wa musaza wanjye ubwo muri iki gitondo niho umwana aje kumbwira ngo kumwe umudamu yarayazanye umwana hano ni ukuvuga ngo nanjye nta makuru mfite afatika kuko nibwo nje kureba urabona ko nta n'ikintu nzanye muzaniye navuze reka nze mpagere ndebe uko bimeze menye niba ari hano ubundi mpore nje gushaka icyo kurya bambiye ko ari korera
ibi byaduteye gukomereza ku kigo nderabuzima cya Karambo abo barwayi bimukiye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu tugeze iyo byabanje gusa n'ibishidikanyweho kutuvugisha hanini kubera uburyo inzego zubatse ariko nyuma yo kuvugana kuri telefone n'abamukuriye bwana Fidel Ngirumpatsu uyobora iki kigo wabanje no guhakana yivuye inyuma ko nta korera yigeze ku Gisenyi yaduhamirije ko abarwayi yirinze kuvuga umubare babakiriye koko yavuze ko babasuzumye basanga bakize bityo bahitamo kubareka barataha
rero kuba twabazanye nimugoroba twabararanye twabazanye twadusanzwe tubavura tumaze kubasuzuma twabonye bamaze gukira ku buryo twabasezereye birumvikana yuko abababonye bababonye twari tukibafite tukibavura
no kuvuga ngo mufatiye ku kibazo uko cyari kimeze cyarangiye
ubu twavuga ku kibazo cyarangiye gusa icyo tutamenya no kumenya ngo ejo hazaza cyangwa ejo bundi bizagenda bite
uretse barwaye n'abarwaje korera iki kibazo cyagize ingaruka zikomeye no kuzindi nzego uyu muri centre y'amahuko afite alimentation icuruza amazi amata afunze n'ibindi kandi yafunze imiryango
yatugizeho ingaruka ikomeye kubera ko mu ngo zacu harahunganye nawe urabibona iyo umuntu amaze ukwezi kuzima afunze kandi ubushobozi yabukuraga akorera inzara byanze bikunze iraza mu rugo
uyu nawe afite akabari k'inzoga ariko kuri ka brochette kuba mugana ngo ntibigishoboka
byadusubije inyuma cyane kuko urabona nk'ubu ngubu icyokezo cyinjizaga amafaranga natwe tukagirayo tubona ubwo rero imirimo yarahagaze ari uwakoraga ku cyokezo yarahagaze arabazana amatungo ngo musoko barahagaze natwe muri rusange twasubiye inyuma kuko twabonaga bakiriye bo kunywa ruko barabona n'icyo kurya
aha muri santire y'amahuko bahakorera indi mirimo isanzwe bakenera amafunguro ya saa sita nabo ntibigishoboka
nta cyayi wabona icyo kurya ntacyo ahubwo leta yategeka gufungura amaresitora bakabategeka gushyiraho ibintu bifite ubuziranenge ariko umuntu akajya arabona naho yabona icyo kurya
none ubwo muri kurya mute
ubu ni ukuvuga ngo umugabo niba atarajyaga mu rugo saa sita yarabonaga n'icyo gihumbi akajya muri resitora ubu ngubu uri kugihereza umugore nabwo nagera no mu rugo ugasanga n'abana babiri ukabwirirwa urumuga
korera yari bahangayikishije mu rusange
korera yari duhangayikishije kubera ko abantu bari gupfa ariko ntabwo ari cyane ntabwo yari yagera hose ariko noneho bafunguye amaresitora bakabategeka kuzuza ibyangombwa resitora zifite ubuziranenge twaje turahabona n'igipolisi
mu gushaka kumenya uko iki kibazo gihagaze magingo ya mu karere ka Rubavu twahamagaye bwana Jeremy sinamenye uyobora Rubavu ku murongo wa telefone yatubwiye ko yiriwe mu manama Ku masaha yaduhayeho gahunda niyongeye kwitaba telefone ngendanwa abavugira Minisiteri y'ubuzima bemeje ko iki kibazo cyakemutse uyu ni bwana Marike Kayumba
ikibazo cyaragaragaye naho duhakanye ko cyabaye ariko twakoze ibishoboka byose byo mu kibazo gikemuke kandi byagenze neza cyane ku buryo ubu ngubu nk'uko tuvugana ashobora kuba nta muntu unasigaye kwa muganga ejo niba atari ejo bundi yari asigaye abantu bane gusa
kuri uyu wa kabiri abagize inteko ishinga amategeko bemeje ko zimwe mu mpamvu zizi imbere ku ntandaro y'iyikorera zirimo ibura ry'amazi meza i Rubavu bityo ko n'ahandi mu gihugu bashobora kuzisanga babaye batyo n'icyorezo minisitiri w'intebe Anastase Murekezi yabwiye abadepite ko guverinoma ahagarariye yagihagurukiye akarere ka Rubavu kibasiwe na korera gakurikiwe n'akarere ka Karongi hose mu burengerazuba bw'u Rwanda eka bagira ubusa ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda icyemezo cyo kubuza ibicuruzwa biva mu Burundi kwinjira mu Rwanda gifite ingaruka zitari nziza haba ku Barundi cyangwa se no ku banyarwanda abanyarwanda bararira ko ibintu byahise bihenda cyane naho abarundi bakavuga ko umusaruro wabo ugiye kuzaborera mu mirima Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Desire Atungimana ibugarama mu karere ka Rusizi.
Isoko ya Bugarama mu karere ka Rusizi ni isoko iremwa n'abanyarwanda, abarundi n'abakongomani. Muri kino gihe abarundi ntibemerewe kugira ico bashoye mu Rwanda, bigatuma abantu bagabanuka cyane muri iyo soko kuko abasanzwe baba aho ibugarama bamenyesha ko icakabica abantu bari mu iyo soko bava mu ntara ya Cibitoke mu Burundi. Muri iyo soko rero inyanya, ibitunguru, intore imyumbati bimwe mu bintu byashoboka cyane muri iyo soko bivuye mu Burundi birakenye cyane bikaba byatumye ibiciro byavyo biduga abadandaza bacururiza muri iyo soko niho babitubwira
ibintu birahenze inyanya nta nyanya nta ntoryi nta makara byose byarahenze
ubiravyo biva kuri iyo ngingo
biva kuri iyo ngingo ko abarundi bari kwambuka ibintu babihendutse Nkaka ngaka twahoraga tukagura icyatanu icyarindwi none ubu kari kugura 2500 cyangwa 3
Inyanya nyine twaziguraga ku cyatanu ariko ubu kubera nazi iri kuva i Burundi zirahenze n'intoryi n'amakara byose ibintu byapanze yapanze ibiciro kubera ko ibintu byavaga i Burundi byadufashaga none nyine byapanze
None nta barundi bacyambuka ntacyo na kimwe kiza
Nta kintu na kimwe kiri guturuka i Burundi niko batubyira
Mwumva ngo byavuye kuki?
Mwumva ngo bafunze umupaka n'abarundi bari gushaka ko bambutse ibiribwa.
Hari inkurikizi bigira ku rudanaza rwanyu?
Ibintu byaguraga make none byatumye bipanda ibiciro.
Inkurikizi kuri iyo ngingo ya Leta y'u Burundi yo kubuza ko ibiribwa biva mu Burundi byinjira mu Rwanda, abarundi ubwabo barayinegura kuko bamenyesha ko izotuma ubukene bubatera kandi bari bararimye. Amenyesha yuko iyo ngingo idafuswe izosiga ingo nyinshi mu bukene ntangere
amaraso yarahagaze ko twe twaratoronka rasiyo ariko tuje no mu Rwanda twahora tuza umuntu akarangura nk'imirima y'itomati cyangwa y'intore ugashorera mu Rwanda ukaronka amafaranga ariko gushika ubu ntituronka ahantu tubishorera dupakije imodoka tugatwara ibushumbura urashobora kugenda ukabura na kuriha imodoka ukagaruka kwisopa muhira amafaranga yo kuriha imodoka ariko dushoreye mu Rwanda koratoronka rasiyo tukaronka icyo tugaburira abana
none uno musi kutwa basanze mu isoko y'ibugarama hoho mugenzwa n'icyo
n'ishe twatwaje nko kwishyuza amafaranga kwa twasize ariko nta tubona ahantu tunyuze ibintu niyo ngorane dufite ariko hari n'abandi baca mu mazi nyine bagatibura kubera kubura iyo babishira nk'ubu hari imirima myinshi y'amatomati bapfutse babuze iyo babishora mu isoko iwacu nta mafaranga arimo
abandi iyo ngingo yakoze ko nabasanzwe bunguruza abantu babakura ibugarama babajana bakawaruhwa uburundi buhana n'u Rwanda bamenyesha yuko batakironka abo bunguruza bigatuma amafaranga bahora binjiza agabanuka cyane
kigaragara cyo igihombo ntabwo cyabura kubera yuko abashoraga ibintu mu Rwanda bazaga nk'abagenzi tukabatwara abatashye bakererewe bakagenda na moto abaje kare bakaza n'imodoka biriki nyungu rero igihombo dufitemo nuko aba nta bagenzi bakiza kuko ntacyo bashora iwabo barabahagaritse ngo nibaze mu Rwanda ubwo rero urumva igihombo kirimo nuko abagenzi twacyuraga nimugoroba ntabwo tukibabona
kubuza ko abarundi bashorira ibidandazwa byabo canke ivyo bimbuye mu Rwanda harabo byasubije kwisuka nkuko uno musore yarasanzwe akora akazi ko kwikorera imizigo yabava mu Burundi baza mu isoko ya Bugarama abimenyesha
bamwe twarasubiye kwisuka turiko turarima kongene aho turiko turarima ndibaza ubu nta kintu kirengana bitewe nuko buganya imipaka ariko gusa nk'iyo umuntu aba yabonye nk'udutore azana arashobora kutuzana noneho ubuzima bukagenda neza
naho batashimye kuvugira kuri mikro yacu abatoza kori muri iryo soko twaganiriye bamenyesha yuko amafaranga batoza nabo nyene yagabanutse bati nibisanzwe kuko mu Burundi hava ibintu byinshi abadandaza bava mu gihugu cy'u Burundi basaba leta kubatezurira bagasubira gushora mu Rwanda na yundi hoho ivyo barimye bizofira mu mirima
yenda yisabye yuko yo tworohereza ikatugururira imipaka tukagiranira imigenderanire mu gihe tuje gushoya akantino n'abanyarwanda nabo bakaronka akantu nabo bokura hajya mu Burundi twese tukagiranira iki imigenderanire y'ibintu bitagize ne bizimbutse twese tugire ndende duhanahana mu bwo buryo
abarundi rero twaganiriye baremeza ko kugira abashobore gushora na dukeya mutwe baba barimbuye babikora guhishwa bagacungana n'abajejwe umutekano kugira ntibagwe mu bana Desire Hatungimana ibugarama mu karere ka Rusizi ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abanyagihugu ba Gihofi aho ni muri komine ya Bukemba mu ntara ya Rutana mu Burundi bavuga ko kuba Tanzania yarabujije ibifungurwa byayo kwinjizwa mu Burundi bizatuma bashobora guhura n'inzara kuko basanzwe bahahira mu gihugu cya Tanzania. Abo banyagihugu barasaba abategetsi b'u Burundi n'aba Tanzania kumvikana kugira ngo bongere bahahirane nta kibazo. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Nsabimana mu ntara ya Rutana.
Turi ku mutumba wa Ngomane, komine Gihofi ntara ya Rutana. Uwo mutumba uhanurwe n'igihugu cha Tanzania ku ruhande rwa Gakungu, district ya Kibondo, intara ya Kigoma. Umupaka w'ivyo bice bibiri n'uruzi rumpungu. Abanyagihugu baba kuri uwo mupaka bavuga ko bagiye guhomba kubera ingingo yo kubuza bimwe mu bifungurwa kuja bukabiza mu Burundi. Anselme Kamoya aba ku mutumba wa Ngomane.
Twogira ingorane cyane kuko dusuma ibiva hakurya abo bo hakurya nabo ivyo barima ntibaronka amahera iyo babironse bashorera ngaho ingomandi nivyo vyinzira gushika igitega n'ibujumbura natwe rero tugase turonka amahera tugase dusumaho iyo bugaye ngaho duce tuhomba ntihaba amateke ibidudu biva hakurya ibintu byose biva hakurya n'impene zose babagira ngaha aha hakuno bazirangura hakurya aha ntidufise ibitungwa byinshi cyane uduharage hakurya ni uhabi biharage rero kandi iyo twagize imigenderanire turagenda gukotesha hakurya niyo turimira ibiharage niyo barimira umuceri niyo barimira ibintu niyo bahitira aha tuzose tumererwa nabi cyane naho nk'ubu muci hoho tutarose ibivyo hakurya ntidusubira gusuma neza.
Amos Magenge yambaza umuremyi kugira ngo ibintu bisubire mu buryo
ko bazibije ifungurwa tugiye kubabara gose kuko kenshi na kenshi ivyo va Tanzania niho twabikura niho twasumira urumva ko bazibifungurwa kuko biva hariya bizino urumva n'ikibazo kinini cyane tuza kwicwa n'inzara ko imana itatugarukiye ntakundi urumva icyemezo kanje tuzofata ntakundi
kuva ubujije bimwe mu bifungurwa kwinjira mu Burundi abanyagihugu baridogera abasirikare ba Tanzania bacunga umupaka kuruzi rumpungwe ko baciye batangura kubahohotera. Amos Magenge
kubona iri soko ryo kumungano tuvuga ngo twarumvise soko ryo kumungano ngo ryaruguruwe ngo nkuza kurema ntije amahera mugabo zubu kuri amahera barabihevye nk'amezi nk'abiri hamacasa guri kurihisha amahera cyo tumaye tugira ingorane iyo tugiye hakurya dufate uri nk'umukozi w'ubwiye guca inkingero umaze kuvayo urakwirukira mero soka kwambura n'iyo migenderanire umva yo irohavishika hehe ariko rwiza ngo tubivuge imbere ntibikunda kubera atabantu bakunda kuza kugira ngo bazaba twari inkuri kurere umva twe twabonye ko gwatoto cyane tukunda kuhohote.
Regina Banyangenda akunda gucingero mu gihugu cha Tanzania ati
ni beshi nyere nkaho hofi turagaranuka cyaha gagero mugabo ubwiye nko ku munsi usanzwe bagacha baya kwaka
Hermes Mpawe nayo asaba abategetsi kumvikana kuko abanyagihugu bato bato ku mpande zose bari babanye neza
nabo bibwa bwa dufitaniye tabatwari bakoze bakutse niho bonona gusaba batwonona ngo ngo nti turaryana na muryano kwa dufise namageni turahana nyene hari arava mugeni inawa kapabageni bageni beshi bakunda kujya hakujya bavino kubera ho hari nibiribwe nta birirwa biriyo twe twishye n'inzara tutasumira wagwe nta risumira ne twagomba yuko namwe mu bantu mukuzi muza matura bamwe mugira imbere imigenda ibe yamyiza
ama leta nayo mwese
yaba leta kwasaba yuko bo turaze binye bakumvikana hanyuma twe tugasumira dusumira nta kitwa bazaba
abatanzania twasanze kuruzira umpungwe bagerageza gushora ibiribwa mu Burundi mu buryo bwa magendo bakoresheje ubwato bavuga ko nabo bahaboneye uruhombo kuko umwimbo wawo usisoko mu gihugu cy'u Burundi. Ingomane mu Rutana Fidel Antoine Sabimana Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ibagezaho ibiganiro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze rivuga imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubijanye n'abantu impunzi n'abimukira Anne Richard aherutse gutangaza hafi y'imiliyoni 27 z'amadolari y'imfashanyo igenewe gufasha abasinzikajwe n'ubwicanyi bwo mugwi Boko Haram mu karere k'ikiyaga Chad. Anne Richard aherutse kugendera ibihugu bya Cameroon na Chad mu gikorwa cyo gushyira ahabona ingaruka ziteye agahinda z'umugwi Boko Haram no gukomeza ugukorana hagati y'amakungu mu gikorwa cyo kugabanya ibibazo by'impunzi n'abatayizaho muri Nigeria, Cameroon, Niger na Chad. Abantu bagera ku miliyoni 9,200,000 barageramiwe no kuva mu zabo kutagira icyo bifashisha n'indwara mu karere k'ikiyaga Chad harimo impunzi 155,000 n'abavuye mu zabo 2,600,000. Hafi y'imiliyoni 5 bafise ikibazo cy'ibifungurwa ku bwishyirahamwe mpuzamakungu ONU igitegera icy'abavuye mu zabo ciyongeye inshuro 3 mu kiringo cy'imyaka 2 irangiye. Ibiherutse gutohozwa vyerekanye ko inzara ishobora kwibonekeza mu bice bimwe bimwe bya Nigeria mu bisaba imfashanyo yihutigwa kugira ibintu ntibiyanzare kurushiriza n'abantu ntibabandanye gupfa. Iyindi mfashanyo yatangajwe n'icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bijanye n'abantu impunzi n'abimukira Anne Richard ku itariki 13 z'ukwezi kw'indwi ikomeza utwigoro twishami gishyirahamwe ONU ryitaho impunzi HCR twuguha impunzi zo muri Nigeria imfashanyo ikenewe ngo kuronka amazi meza, ibibanza by'isuku, ubuvuzi n'uburaro. Iyo mfashanyo kandi ifasha utwigoro twishyirahamwe HCR two gufasha abatayizabo n'impunzi mu karere gutuma zironka ubuhungiro zidasubizwa ku nguvu iyo zaje ziva gutorera inyishu ikibazo cy'ihohoterwa ifatiye ku gitsina gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu n'ayandi mabi no gukingira abana. Imfashanyo ya Amerika irafasha kandi kongereza imfashanyo ikenewe ku buryo bwihutirwa igenewe abantu ibihumbi amajana n'amajana mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria na Niger. Intererano ku mfashanyo zigenewe ibihugu bya Chad na Cameroon igenewe kubona ko abakozi batanga iyo mfashanyo baronse uburyo bwiza bwo guhishikana ku bayikeneye. Iyo mfashanyo shasha yatumye imfashanyo muri rusange ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ikiyaga cya Chad hagati y'umwaka w'2015 n'umwaka w'2016 ishika hafi y'imiliyoni 281 y'amadolari. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba ibihugu byose kwifatanya nazo mu gukora kurushiriza kugira vyishure kubikenewe no guha intererano ishyirahamwe ONU hamwe no kwitaba kandi kamo k'imfashanyo mu karere k'ikiyaga Chad.
Iryo ryari jambo ry'ibanze rivuga imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti muduteza matwi turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Aloise Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Umukuru w'igisata cishiramwe impuzamakungu ni kijeje gateka kazi na muntu rede Zed Radi Al Hussein asaba inama ya ONU ijejwe umutekano gufata ingingo zikomeye kuri Sudani yo mu manuko. Ninyuma yaho bigaragariye ku inzego z'umutekano z'ico gihugu zishe abasivile zifata ku nguvu n'abakenyezi hamwe n'abigeme kandi zisambura amatungo yabo atana kimwe camira. Igisirikare ca Misiri naco kimenyesha ko cishe Abu Dua Al Ansari avugwa ko yari umukuru w'ishami ry'umuhari wa leta ya Kisilamu urwanira muri mu ntara ya Sinai muri ico gihugu. Gisirikare ca gavye ibitero by'indege mu gisagara ca Arish cica barwanyi 45 barimwo n'uwo Al Ansari nk'uko bitangazwa na General Mohamed Samir wo mu ngabo za Misiri. Muri Irani naho amashirahamwe aharanira gateka kazi na muntu yari yamirije ejo ku munsi wa kane ubwicanyi bwakozwe na leta ya Irani kuba Isilamu 20 mu bwoko bw'abakirde ibagiriza ibikorwa by'iterabwoba. Amashirahamwe aharanira gateka ka muntu muri Irani avuga ko leta yitwaza umuhari wa leta ya Kisilamu mu gutera ubwoba no kwica abanyagihugu. Amnesty International nayo imenyesha ko abantu 977 banyonzwe mu mwaka w'2015 benshi muri bo bagirizwa ivyaha fatiye kubiyayura mutwe. Ubutungane bwa Leta Zunze za Amerika nabwo bwarahagaritse umugabo afise ubwenegihugu bwa Amerika yamuka muri leta ya Carolina y'amajyaruguru yagirizwa gukorana n'umuhari wa leta ya Kisilamu. Eric Hendricks n'iryo zina giwa afise imyaka 36 y'amavuko yagirizwa kugerageza kurondera abarwanyi kugira bahabwe imyimenyerezo yo kugaba ibitero by'iterabwoba muri Amerika ku ruhande rw'umuhari wa leta ya Kisilamu. Ashobora gufungwa imyaka 15. Amakuru y'inkino naho inkino mpuzamakungu za Olympique kuri wa gatanu niho zugurwa icese mu gisagara cha Rio de Janeiro. Ejo kuwa kane niho urumuri rwa Olympique rwashika mu gisagara cha Rio de Janeiro rukaba rwakiwe n'abashavuye bari mu myerekano kubera ibibazo by'ubutunzi biri muri Brazil.
Shuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Wabishize hamwe ni Inosa Kimenyi, amakuru mwagejweho na Aloise Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.